Turabara mukije mbwe mwese mananya gutega matwi hadi sanganiro kaze yo makuru tubashikiriza kuri no mutagana yakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hariko haraba mu ntara ya Kayanza inama iri kihuza abanyamigambwe abanyamadini hamwe n'imihari y'ugwaruka yegamiye imigambwe kimwe mu bitekanya kwiga hakaba harimo ingingo ngendegwa ko izogenga imigambwe mu bihe vy'amatora. Nae bamwe mu bakenyezi mu ntara ya Gitega baranegura uburyo bwo gutandukanya imvyaro, bamwe bavuga ko basama kandi bakoresheje ubwo buryo nayo bajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara bakavuga ko ivyo bivugwa be n'ibihuha biri mu bituma ibitigiri vy'abakoresha ubwo buryo bigabanuka. Nayo mu ntara ya Kirundo ubwoko bw'inyoni buri ku kiyaga gwihinda citirwa inyoni ngo butera bugabanuka kubera ibikorwa vy'abantu abarongo bidukikije bagasaba abanyagihugu kubahiriza imetero 50 zisabwa uvuye ku kiyaga. Muri ano makuru tubafitiye kandi na bucana yandi y'inkino tukavuga ibijanye n'ingene umuhagarikizi w'inkino iyo bameze idorido ni mukanya.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Turasubiye kubaramutsa uko nari impeje kubivuga. Hariko harabera inama mu ntara ya Kayanza ihuza abanyamigambwe abanyamadini hamwe n'imihari y'ugwaruka yegamiye imigambwe kimwe mu biriko birigwa hakaba harimo ingingo ngendegwa ko zizogenga imigambwe. Nayo abangwa abanyepolitike bakaba bategerezwa kwama barangwa mu mvugo no mu ngiro mu ngendo yabo no gukomeza amahoro hamwe na demokarasi. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu gutanguza ibikorwa by'iyo nama. Iyo nama nk'uko nari nabivuze ikaba yatumiwemwo abarongoye n'ugwaruka rwegamiye imigambwe. Tarcisse Niyongabo akaba yamenyesheje ko leta y'u Burundi yashize imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutegura neza amatora. Hariya mu Kayanza hadisanganiro yarungitseyo Charles Makoto mbeguranye bagashaka.
Ego Tarcisse Niyongere ndakumva cyane.
Aho mu ntara ya Kayanza aho herereye hariko haraba iyo nama, mbega ibitekanije kwigwaho ni byaha?
Placide niyo mwungere ibitekanije kwiga muri iyo nama hariyo kuraba era hamwe ingene ibihe bya politike byifashe, ingene umutekano na politike byifashe muri kino gihugu imbere y'amatora. Hariho ibijyanye n'integuro y'ingengo ngendegwa ko igenga inyifato y'imigambwe mu kiringo cy'amatora. Ayo kurabira hamwe ibyakozwe no gushikiranganje mu gutegura amatora y'umwaka w'2020 hakaba no gutera igikumu ku ngingo ngendegwa ko zizogenga imigambwe rero muri ayo matora yimirije mu mwaka uza hamwe n'utuntu n'utundi.
Ego Charles Makoto, turavuga muri izo ngingo ngendegwa ku mbega bikuru bikuru biri muri izo ngingo n'ibya?
Ego Placide, bimwe muri bikuru bikuru umuntu yovuga biri muri izo ngingo harimwo kwiyemeza kwiyemeza gutera igikumu ku masezerano n'amateka azogenga ayo ico ingene bazokwigenza mu matora, kuraba ibijanye kwiyemeza ibijanye no kudakoresha ububasha n'ibibanza abantu barimwo n'uburyo bwa leta mu matora no kugura amajwi mu matora y'umwaka twinyirije, hakabamwo n'ibijanye biyemeza kandi kubahiriza uburenganzira bw'abatora bakabitora mwidegenzo atabo batera igitsure mu matora y'umwaka w'2020.
Mbega mu bitavye iyo nama hari ico bariko barabivuga ko na cane cane kuri izo ngingo ngendegwako?
Ego Placide, niyo mwungere ica mbere bagarutse ko nuko batanegerejwe abanyamigambwe batanegerejwe no kubona baje muri ino nama badafise icegeranyo c'iryo tegeko bariko bararabira hamwe c'izo ngingo ngendegwa ko bariko bararabira hamwe zogenga abanyamigambwe mu matora y'umwaka uza. Ikindi bagiye baragaruka ko n'ikibanza ca seni muri iyo mategeko ngendegwa ko bakavuga bati seni irafise amategeko igendera ko irafise n'ibiyiranga mu biyihuza n'imigambwe mu matora. Seni rero nta kuntu yoheza ikagaruka muri iryo tegeko, bavuga ko ari itegeko ryogenga abanyamigambwe, hama bamwe n'abandi bagasaba mbere y'uko bo mu ntangamarara y'izo ngingo ngendegwa ko byo kwandikwa yuko ari ingingo biyemeza imbere y'abarundi, gutyo ngo bazobadwe n'abarundi nyene igihe boba batakurikije ibiri muri izo ngingo ngendegwako.
Charles Makoto, reka tugushimire kumbure n'ufata akanya uradutunganiriza inkuru irambuye.
Murakoze cyane.
Tukibandanya nano makuru, komine ya Ngozi niza mu kibanza cya mbere mu makomine 119 agize igihugu cy'u Burundi mu bijanye no gutunganya neza imigambi ivyo bikaba vyavuzwe mu nama yo umukuru w'igihugu yariko agirisha kuri no wa mbere aho ni nyuma y'icigwa cakozwe akaba n'inkuru zizagaruka ko makuru yacu yo hanyuma nayo bamwe mu bakenyezi mu ntara ya Gitega bananegura uburyo bwo gutandukanya ivyaro bakavuga ko hari gihe bamwe muri bo basama imbanyi kandi bakoresheje ubwo buryo abandi nabo bakavuga ko amadini barimwo atabemerera gukurikiza ubwo buryo bw'ubuhingurano nayo urongoye igisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Gitega akamenyesha ko ivyo hamwe n'ibihuha bivugwa kuri ubwo buryo biri mu bituma urugero rw'abakoresha ubwo buryo ruguma hasi aho muri iyo ntara ruri ku bice 14 kwijana Igitega twakuraje aha nibigira
abakenyezi twavuganye ariko batashimye kuduha amajwi bavuga ko binuba ubyo bwo gutandukanya imvyaro bukunze gukoreshwa na benshi nk'urushinge akagegene ibinini n'akanyuzi kuko ngo haraho bishika umukenyezi agasama kandi ari kuri ubwo buryo ariko rero urongoye igisata c'amagara y'abantu mu ntara y'Igitega muganga Magogwa Jean Bosco avuga ko ivya tarivyo ahubwo iyo bigenze uko ngo umukenyezi aba yatanguye gukoresha ubwo buryo yaramaze gusama
iyo umufasoni aje gusaba ubujyo bwo gutandukanya imvyaro kubuhingurano tubanza kuraba neza ko ataje yamaze gusama ama tukabona kumuha uburyo bwo gutandukanya ivyaro rero hari gihe usanga habaye gusamara umuforoma canke umuganga ugasanga aciye amuha ubwo buryo umufaso na savye atenze kuraba ko yoba yasama urabizi neza yuko umufaso nashobora gusama muri uko kwezi nyene hama kacaza mukumujyo muri uko kwezi kandi akaza yamaze gusama rero niho inyuma y'amezi atatu amezi ane cusanga batanguye kuvuga yuko yabusamiye ko kandi atari byo ikindi dushobora kubona nuko iyo atakurikije kiranga misi kujyanye ne bimeze nk'ibinini mbere n'urushinge naho nyene biratuma ugasanga umukenyezi arasamye kandi atatezwa gusama
iruhande y'ivyo bamwe mu bagabo n'abakenyezi bamenyesha ko amadini barimwo atabemerera gukoresha mwe n'ubwo buryo kuko ngo ari icaha baca bakoresha uburyo ngenzura mubiri ariko ubwo nabwo ngo benshi burabagora gukoresha muganga Magogwa Jean Bosco akavuga ko ibihuha n'ukwemera kwa bamwe biri mu bituma urugero rw'abakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro ruguma ari ruto mu ntara ya Gitega
hari ibihuha byinshi mu bene gihugu bavuga ko uburyo buratera ubugumba ngo burayonga ngo buratera kansere ngo buratuma ngahagabana ku ingufu z'umugabo ikindi tubona cyane niki kirekeye kwemera kw'abene gihugu bo ntacu ya Gitega turabona ko kwemera kwabo gutuma uburyo bwo gutandukanya imvyaro bwo buhingurano dukoresha cyane cyane duhimiriza abene gihugu gukoresha batabwijukira
urugero rw'abakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro rukaba ruri ku bice 14 kwijana Muganga Magogwa Jean Bosco akabona ko gwari rukwiye kuba n'imiburi iburi ku bice 35 kwijana Igitega Jean ibigira ku bwa radio Isanganiro
Isanganiro
Ana makuru mu kirundo arabandanya ku isaha 6:35 mu bivugwa mu butunzi amafaranga y'amatagisi atoza ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Mwaro Ngwari yongereye kuvaho iyo komine ya Kayokwe ishiriye habatoza matagisi bahejeje amashuri abarongoye iyo komine bakavuga ko amafaranga ari hagati y'3,350 ari byo byiyongera kundwo gereranije na yatozwa mu mezi 8 aheze ariko ngo kubiyo soko ikibuzo ruzitiro mu stanteri wa komine Kayokwe avuga ko bikiri mu bituma hariho abadatozwa amatagisi Nayo bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Cunyu agacimbiri ni Kalimbi muri komine Bugani ntara ya Cibitoke bamenyesha ko babayeho badafise amazi meza bakemeza ko bakoresha amazi yo mu mwonga mu kunywa canke mu guteka ivyo ngo bigatuma bagwara indwara zo munda ivyo bikemezwa n'umuhanuzi wa Mustantera jejwe ibazo by'intwaro n'imibano nyamara gashikiriza ko iyo komine ataburyo iraronka kugira ngo itorere umuti ico kibazo Vestine Butoki
Banjura bikuntu bameze ndoka zarabiri garaje ari kurabinde kundi kumatsipanga
Turi kumwonga bakagano uri kugacimbira karambi ku mutumba wa Cunyu muri komine Bugandi ntaraci bitoke uwo mwonga ufise amazi asana yari mwinginagina uri nko ku metero zibiruvuye ku muhana wosa n'uhegereye nko ku metero 10 zahari isoko ryawo amazi ategekeje ubyavuye ku bitumba tumba by'igitoki umwe mu bo muri ako gacimbiri avuga kayo amazi nahasa gutyo ngo barayanywa kukatakundi bogira
aya mazi yo ngaho ko bigenda kandi urabona uko abana baje kuyavoma n'abantu nyene bakoze wabonye twahuye bavuye kuyavoma aya mazi nyene cyane ku nyene kwera ntako turi bugire
ivyo bitegekeje ayo mazi ngo haraho bibora bagasubiriza nibindi naho bitabuza ko tuyoka namagi y'ibikere bayavomana
turati bigogogwa tugashirako iyo bimaze kubora ninzo kuzisanga ko hajya hejuru nyene ukaca wongera ukagishibura ukacongera ukacikindi kigogogwa gishasha ukacushirako kacubonaho kureka amazi unwa
iyi mvura iguyeho ngo bibavyunyutse kuko bataba bakironse nayo bahora bitaka ari meza
nta imvura iguye urabona kare umugende ucusanga ari vugusa hari nige turari nzara
indwara zinzoka n'urukushi ngo zaratsi ndaro kuri uwo mutumba haba kubana canke kubakuze uyu mukenyezi yitanga kakarorero
nitanze kwakarorero ehe bandurabe ngaha kwizosi ngene nguma furutira biturutse ku nzoka zo munda ndagerageza uburyo bwose bubugenda kwa muganga ariko bibimfagusa kubera amazi tuguma tunwa mabi
uburongo uyu mutumba wa cunyu avuga ko atako atari yagize mu gutabaza kubera ko mu vyegeranya jana muri komine ya Buganda igihe cyose ikibazo cy'amazi cyama kiri mu vya mbere Alexis Bomana umuhanuzi wa mustanteri wa komine Buganda agiye juye ibazo by'intwaro n'imibano amenyesha kicyo kibazo bakizi ariko ko batovyishoboza agasaba ko bufashwa
urebye rera mikoro ya makomine ucusanga atamafaranga murage amafaranga bategekanya yo kumwaka ashobora kuboneka yokora umugambi kugira ngo ushobore guhereza bene igihugu amazi meza ariko ico dukora turasaba turadodora hirya no hino tukerekana iyo ngorane dufise kugira ngo babe hafi komine yacu kugira ngo badufashe kuronka amazi meza ku bene igihugu
mukurindira ka amazi meza ashikira abo banyagihugu Alexis Bomana asaba abanyagihugu guteka amazi baba bavomye kugira ngo bashobore kuyihereza bamaze kwica imigera y'indwara yo birimwo
Vestine butoyi urakenuye ngo amategeko agenga inyubako hamwe nayajanye no kuyumba makariere ngo yarakwiye gukurikizwa bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye no gutunganya ibisagara n'ibidukikije Professor Bernard Sindayihebura akabivuza inyuma y'imvura nyinshi yaguye mu ndwi heze mu makartiye ya Nyabagere na w'interekwa n'ingaha mu gisagara cha Bujumbura iyo mvura igahitana abantu n'ibintu biciye ku mugezi wa Cari aganamagarira leta gufata ico kibazo mu minwe tumukurikire
Ni kubera uko amazi ava ku nzu kandi bubatse badakwikije amategeko amazi avuye ku nzu ndavuye naho handu hanamye cyane yaciye aja muri aho kuzi kitwa cari hanyuma rero kandi ayo mazi kubera kuko hanamye yaciye za afisi nguvu ndio byatumye yuko amazi kubera kuko yabuza haca ubwa mbere nta makani bariho hanyuma nta mabara bariho namabara baciye usanga aramabara baciye handu hanamye cyane arengeje kuko mu gifaransa hariho bita amapante critique arenza ho ibintu bita mu gifaransa 12% ahenshi hasi migaga kandi naho habibimanga biteye ubwoba ahantu hose hari barabara usanga iruhande hari bimanga byaciwe kubera huko amazi yaje afisi ingufu cyane uravye nka gihosharirara uravye nka kanyosharirara uravye nko kumugoboka naho nyine hameze nka kujya nyine nico gituma reje nifuza yuko nokuri abantu bajejwe gutunganya ibisagara kandi bariho baravyize turafise abahinga bavyize cyane babinonosoye ibintu byari bikwiye guhagarara ubu nyine kugira ngo ntihagire umuntu ashobora kubaka aho yiboneye wese atarinze kubaza abahinga ahandi hoho barabaza nabo bita aba engineer conseil bakabaha impanuro cyane cyane ahubwo ntiborinde no kubaza nabo nyine abantu baraba ibyo gutunganya ibisagara bategereza kubuza abantu bubake nibaza rero yuko kubera ibi bimaze kudushikira kuko twabivuze kuva kera n'ubu nyine abantu baguma basemerera rero abo bantu bapfuye hari ibintu byatuvuye kubera kuko twubatse ahantu batoshobora kubaka amabaraba batayaceye mu mateko bategereza guca amabarabara bagaca n'amakanivu nibaza yuko rero abantu baba bakwiye gukwikiza amateko irindi jambo rigira kabiri n'osaba nyine hari ahantu iruhande inkombe usanga inzu zihagaze ku nkombe nyine ubuheshi zarase migaga mu gifaransa bavuga les maisons perchées no kuvuga ziri hejuru y'inkombe nyine benshi uzosanga baguye mu ruzi batwawe n'ubwo ruzi nyine no kuvuga hari iteko ryasohotse naryo nyine rijanye no gutunganya iruhande y'inzu cyangwa n'ibiyaga ibi biri ngaha mugabo abantu baguma bubaka nibaza yuko cyane cyane leta yofata ibyo bintu kayifata nkama kugira ngo ntidusubiye gusinzikara kuko iri tumaze gutakaza n'ibyinshi cyane mu Burundi maze kuba katatu
Uyu akaba n'umwigisha muri kaminuza Bernard Sindayihebura akaba n'umuhinga mu bijanye no gutunganya ibisagara hamwe n'ibidukikije. Ubwoko bw'inyoni burenga ijana na mirongo umunani ngo buracibonekeza ku kiyaga Rwihinda citirirwa inyoni mu ntara ya Kirundo. Ujejwe ibidukikije muri iyo ntara akamenyesha ko ubwo bwoko bw'inyoni buriko butera bugabanuka kubera ibikorwa by'abantu, agasaba abanyagihugu bakorera imirimo mu nkengera z'ico kiyaga kubahiriza imetero 50 zisabwa uvuye ku kiyaga kugira ngo izo nyoni harimwo mva makungu zironke aho zirara naho zitamagi mu Kirundo twakura Abraham Safari
ubwoko bw'inyoni bushika 189 nibwo gushika ubu bukunze kwibonekeza ku kiyaga Guhinda benshi bazi nk'ikiyaga cy'inyoni canke La Cause wazo mu Gifaransa. Ico kiyaga kiri ku birometero 3 gusa uvuye mu gisagara ca Kirundo camye gikwega ingenzi zitari nke zije kuratira ijisho ahanini kubera ubwoko bwinshi bw'inyoni bwahaboneka n'ubwinshi bwazo. Ngo rusansuma yagizwe mu mwaka w'2007 gwerekanye ko ubwoko 189 ariko bwakunze kuba kuri ico kiyaga kandi ngo gushika n'ubu ngo buracibonekeza naho nyene ngo igiti gicazo cagiye kigabanuka kubera ibikorwa by'abantu nk'uko mana ariyo Diomedi abivuga wonawe akabajejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Kirundo. Mana ariyo Diomedi ngo uretse ubwoko 15 bw'inyoni aribwo buriko burazimangana ku isi muri bwo hakabamwo umusambi ngo nikibuza ko mu duce tumwe tumwe twegereye ico kiyaga nko mu kiyaya ca Nyavyamo wasanga bene izo nyoni. Gushika ubu rero ngo inyoni nyinshi zibonekeza nizikunda amazi nk'imbata n'izindi zirya amafi canke utundi dukoko tuba mu mazi. Hari izindi nyoni bita inyoni mvamakungu les oiseaux migrateurs mu Gifaransa, izo nazo nyene ngo ziraboneka cyane ariko ngo zikunze kuza kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi kw'indwi mu gihe mu bihugu vya Buraya haba hakanye cyane natwe hashushe. Asaba ko kugira ngo izo nyoni zikomeze kwiyongera abanyagihugu bafise amatongo yegereye ku kiyaga ngo bokubahiriza za metero 50 uvuye ku kiyaga kugira ngo zironke aho zita amagi naho zirara kandi bareke n'uruhigi rwazo. Nabo abajejwe intwaro ngo bofashanya mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batahure ibyiza byo gukingira ico kiyaga. Mu Kirundo, Abraham Safari kubwira Radio Isanganiro.
Abraham Safari rakino yano makuru tubayabandanirize mu bivugwa mu nkino mu gwi gihugu jejwe inkino uriya miriza mashira hamwe y'urukino rwa basketball ngo afise umugambi wo gukura mu gwi nshingwa bikogwa wishira hamwe y'ugo rukino ku gwego gw'igihugu. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri no wa mbere Lydia Nsekera rongoye uwo mugwi akabavuga ko hamwe aya mashira hamwe yokora inama ijanye n'ivyo gukura uwo mugwi ko vyoba imfagusa. Mukanya tubandanya mu bivugwa n'inkino ariko ni muri bucana yandi
buraca kugacana yandi mu nkino.
Umuhagarikizi w'urukino rw'umupira w'amaguru ngo ategerezwa kuba yaranonosoye ivyigwa bijanye n'ingene amategeko akurikizwa mu rukino bishikirizwa n'urongoye gisata c'abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Nayo kugira ngo umuhagarikizi ashike ku rugero rwo guhagarikira inkino mpuzamakungu Jean-Claude Niyongabo asigura ko ategereza kuba yarigenjeje neza mu mahiganwa atunganwa mu gihugu yamukamwo. Bucana yandi inkino na Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Umuhagarikizi w'urukino rw'umupira w'amaguru ngo n'umuntu aje hagati y'imigwi ibiri iriko irakina agahagarikira urwo rukino yisunze amategeko agenga urukino rw'umupira w'amaguru. Ivyo bishikirizwa na Jean-Claude Niyongabo arongoye igisata c'abahagarikizi mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.
Umuhagarikizi n'umuntu ahagarara hagati agakurikiza amategeko abariko barakina bagakina ku mategeko ntihagire uwuyarenga. Ayo mategeko ateza kugira umuntu ahagarikira arakebura imigwi iriko irakina kugira ngo amategeko akurikizwe.
Kugira umuntu abo muhagarikizi warongoye igisata cy'abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB amenyesha ko ategerezwa kuba yararose inyigisho zitandukanye ku bijanye n'amategeko agenga urukino rw'umupira w'amaguru.
Kugira umuntu abe umuhagarikizi bisaba yuko aba yaravyize bwa mbere ho. Twebwe turafise inyigisho duha abantu bose bavyifuza izo rero twarazitanze mu gihugu cyose ni ibintu dusanzwe dukora.
Ukwigenza neza mu guhagarikira amahiganwa atandukanye akinirwa mu gihugu ngo nico bafatirako kugira umuntu ashikire urugero rwo guhagarikira inkino mpuzamakungu nk'uko Jean-Claude Niyongabo abandanya abishikiriza.
Kugira ushike ku rwego mpuzamakungu urumva ni mpuzamakungu uburi rutumwa ko mu mikino mpuzamakungu ukaza guhagarikira inkino zihuza ibihugu inkino zihuza iyindi migwi yo hanze uba uri nk'ico twokwita ambassadeur wewe ugenda userukira igihugu ciwawe akazo kagakora neza. Ibyo rero birasaba ibitari bike bisaba yuko ngaha ku rwego rw'igihugu uba uyifatamo neza cyane ugahera hamwe hasi hamwe twagutangurira kukwigishiriza muri ya migwi mu 3e division 4e division eka n'aya ma championnat interscolaire ukaduga bukebu gushika mu cicaro ca kabiri mu cicaro ca mbere rero ugakora bigashimwa hamwe wewe uri kurahagarikira mwebwe abarorerezi mvuga muti urya arashoboye gusumbya uyu iho rero tugeza tugashika ku ngingo yo kugira umuntu tumushe kugwego mpuza makungu
muri bucana andi inkino izokurikira Jean Claude Niyongabo azodusigurira uko muhagarikizi yo mu kibuga akorana n'abaryo bamufasha ku ruhande hamwe n'ibihano bihabwa abahagarikizi mu gihe bakoze amakosa
Jamari vyanengenda kumanura kenyo naho rero turangirizwa makuru mu kirundi twa twabateguriye kuri no mutaga tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiye dushimire na Albert Handuwayo yari mu buhinga bw'ivyuma mugira umutaga mwiza
Placide niyo mwungere